Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi, abigeme aho bari hose ku isi muri rusange. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Muri kuno kwezi kwa gatatu kumwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni ukwezi isi isanzwe ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Neza na neza uwo munsi uhimbazwa ku itariki umunani, ariko amashirahamwe n'imigwi itandukanye aho bari hose ku isi bafata akanya bagahimbaza uwo munsi muri uku kwezi nyene. Abakenyezi b'abarundikazi nabo nyene ntibasigwa inyuma, aho bari hose ku isi nabo nyene barafata akanya bagahimbaza uwo munsi bakagerageza kuraba akamaro kawo, icivugo cawo, kugira ngo nabo nyene bifatanye n'abakenyezi ahariho hose ku isi mu kuwuhimbaza no kuwibuka. Kuri uwo munsi rero mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ndi n'iteka ryo kwakira bamwe muri abo bakenyezi b'abarundikazi baba mu mihingamo itandukanye y'isi. Ndi kumwe na Eveline Nikuze ari mu ntara ya Maputo mu gihugu cya Mozambique. Ndi kumwe kandi na Ella Mugisha nawe nyine ari muri Mozambique mu ntara ya Nampula. Ndi kumwe kandi na Aline Tubisabimana ari muri Arabie Saoudite. Kandi rero nkaba ndi kumwe n'umuyobozi w'abarundikazi baba mu mahanga, Ella Uwimana asanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas. Reka nakire batumire bacu mpere kuri Ella Uwimana. Ella Uwimana, ndaguha ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane Madamu Oriana kuri ukano kanya kadasanzwe muduhaye, na cyane cyane muri uku kwezi kwahariwe umukenyezi. Jewe rero nk'uko nsanzwe ndi umukuru w'abakenyezi b'abarundikazi bose baba ku isi yose hamwe n'abana, ni umwanya mwiza nishimiye ukuntu uyu munsi mukuru wahimbajwe mu bice bitandukanye by'isi. Uretse ko harimo utugorane twagiye turaba kubera ikiza cya corona kitatumye abakenyezi benshi bashobora kubyitabira, ariko aho byashoboye gushoboka kandi natwe tukaba dushimira ukuntu abakenyezi muri uyu mwaka bahagurukanye n'ironka bakavuga ko bagiye kugira ngo biteze imbere, kugira ngo baje inama n'ingingo bashobore gutorera umuti ibibazo bya rebyana bibaharamiye mu buzima cyangwa aho bari hose, kugira ngo bisubire mu nzira bashobore kwigiza bavuyemo cyangwa batayemo uruzogi. Rero nk'uko mwabivuze, aba bakenyezi ni abakenyezi b'intwari bakarambye bitabiriye akabatubabatiwe yuko mu Barundi mu mahanga bafite uruhara ntangere kandi arizo nkingi y'iterambere, ariko inkingi z'imiryango, inkingi z'ingo n'inkingi yo kwiteza imbere mu isi yose, bakaba barabyitabiriye mu bihugu bitandukanye. Nk'uko mwabivuze, reka ndaza bakengukuru cyane ngiye kubicara n'abashyizeho uyu munsi usanzwe kugira umukenyezi yongere yibuke arabe icyo yakoze, arabe ibyo yamushyikiriye yabayemo, arabe uko abayeho, hanyuma yigire inama y'urugendo kugira ngo ashobore gushika mu iterambere yifuje, akore icyo Imana yamushyiriyeho aricyo kuba umuhuza no kunkingi y'iterambere muri bose. murakoze
murakoze cyane murakoze cyane erika twakire abandi batumiye nabo nyene Eveline Nikuze muri Maputo mu gihugu cya Mozambique ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
egome mwiriwe neza
Ego turabumva twakire kandi na Ella Mugisha ari muri cyo gihugu cha Mozambique nawe nyene Ella Mugisha kaze neza
urakoze cyane
nakire kandi na Aline Tubisabimana ari mu bihugu by'Abarabu muri Arabie Saoudite uraho neza
turashimye Imana murakoze
ni byiza cyane nkuko mubyumvise abakenyezi bari mu mihingamo itandukanye cyane cyane mu karere ka Afurika reka rero mpere kuri abari muri Mozambique Madame Eveline Nikuze aho mu gihugu cya Mozambique mugimazemo imyaka ingana gute mwagiyeyo mu buhe buryo muri make muri bande kubatabazi
ego murakoze cyane twege muri iki gihugu cha Mozambique tumazemo imyaka 9 uburyo twagiye tugiye kurondera ubuzima niyo dukorera ibikorwa bya misi yose murakoze
aho muri Mozambique none mumaze imyaka 9 byaraboroheye mugishika hari hameze gute mwarakiriwe kugira ngo twumve niba ubuzima bwaho mugishika hiyo bwaboroheye cyane butari buboroheye byari bimeze gute mugishika hiyo haciye imyaka 9
tugishika muri iki gihugu cya Mozambique ntabwo byashoboye gushoka bitworohera neza kuko ntitwari bwashobore kumenya abandi barundi bene wacu imihengamo boba baherereyemo ariko mboneraho no gushimira umunyakubahwa perezida wa diaspora y'u Burundi muri iki gihugu cya Mozambique kuko ariwe yashoboye kutwakira akatwereka abarundi bene wacu aho baherereye nubwo bitari byoroshe ariko turamushimiye cyane kuko yaratweretse umwongo uhuma n'udahuma
none aho muri rusange ko ni ikindi gihugu urundi rurimi byabaye ngombwa yuko mu bintu mutegereza gukora mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ari ukwiga ururimi cyangwa mwasanze ari ahantu ushobora kuba utarinze kwiga ururimi rwaho kuko akenshi usanga ururimi ari intambanyi ikomeye cyane mu bantu bimuka bajya mu kindi gihugu ugasanga n'imirimo ya misi yose bwo kwifuza gukora ntibashoboye kuyirangura kubera icyo kintu cy'ururimi ururimi rwo ngaha muri Mozambique ni ngombwa ko mwarinze kugwiga kugira ngo mutangure gukora mushobore kuronka cyo mwisumamo
ururimi rwo muri iki gihugu cya Mozambique ntirwatworoheye rwose namba na gato kubera ari ururimi kuva dukura tutigeze twumva nico gituma rwaratunanye rwaratugoye cyane ariko abari batwakiriye barashoboye kutujana ahantu dushobora kwiga urwo rurimi nko mu mezi byafashe amezi menshi kuko byarafashe nk'amezi 3 turiko turiga urwo rurimi tumaze nko gushobora kumenya bikeye byabaye ngombwa yuko turondera icyari cyatuzanye kugira ngo dutangure tugishyire mu ngiro murakoze cyane
yego none ikindi kibazo kuri mwebwe muri kumwe n'umuryango murafise abana nabo nyine ubuzima bwawe ntiwo mu muryango wanyu nabwo nyine burabandanya buragenda neza
yego ubuzima bw'abana buragenda neza kandi ni neza cyane kubera bivanye n'uko twashikiye mu muryango w'abarundi bene Burundi ntabwo byashoboye kuturuhisha cyane nabatije ko twashikiye mu muryango w'umuperezida wa diaspora bigatuma twereka umwongo uhuma n'udahuma
ni byiza cyane njye sanye kampindukire kuri Madame Ella Mugisha na wenyene ari muri cyo gihugu ca Mozambique nuko twumva ko ngo ari igihugu kinini ya cyane aho mu ntara arimo kumbura ashobora hari kuba ari kure yanyu na Mpula na wenyene atubwire Ella Mugisha kaze mu kiganiro muri sanga kandi nongere ndakora ikaze ndakubaza nti twibwire gato bakumve bakumenye ariko baratwumva
Hola, cosa c'è? Gose. E mi qua era Rosetta Mugisha. E a Hondi, Wahita, in Ampula, Muri, Provence, in Muri, Gaha Mozambique. Kugira, si chiama Puto, Uhagenti, Missi Tatu.
Mumudug.
Ego.
Nakagenda Katarigatu. Namwe mu bamwashitse muri cyo gihugu ryari muri make muhabaye gute muri rusange muri rusange
rafuze cyane kandi mwa kino gihugu nagishitsemo mu 2012 muri make tuhabaye neza kuko nubwo tukihashika usanga bitugora kuko ururimi rwaho ruragoye kandi hasanzwe hari indimi nyinshi byatworoheye byatworoheye ariko twaragerageje kuko usanga uhashitse ukahasanga abarundi n'abarundi kazi bene wanyu turagerageza kugira ngo dushobore kuhaba tukanimenyereza kuvuga ururimi rwo ngaha
ururimi rwo ngaha muri icyo gihugu n'uruhe rurimi nawe ubunye uraruvuga neza ukaganira n'abantu babasanga butaka baho onye
murakoze cyane gose ururimi rwo ngaha muri make ukihashika ruragoye ariko kandi narahashitse maze kuhashika naragerageje buke ndatangura n'ishure n'ubu sanze ndi ku ishure ndagerageza sinovuga ngo ndabizi cyane gose kuko ururimi utakuze uvuga urazi kusanga rugoye ariko ndagerageza
Uburi ko wiga amashuri yahe muri icyo gihugu byarakoroheye uburyo bwo kwiga amashuri nabwo byo babyifashe gute harazimbutse harazimbutse
muri make sinovuga ngo harazimbutse cyangwa harazimbutse kuko tuba dusanzwe nyine twaje kurondera ubuzima urazi ko byose ni wewe wiraba ni wewe wimenya utarose ubufasha usanga bigoye ariko ndiko ndakurikirana medecine general ndi mu mwaka wa kabiri
ni byiza cyane dukubitire mu buraruko mu bihugu by'abarabu aho Aline Tubisabimana aba muri Arabie Saoudite Aline amahoro neza twibwire nawe tukumenye burundi kazi aba muri icyo gihugu muri iki gihe
amahoro neza nitwa Tubisabimana Aline aba ndi umudamu abashima Imana umuso kuba twarageze ino tugashima Imana ku munsi mukuru w'abakenyezi wabaye naho bitakunze yuko tumuhimbaza nk'uko bibereye kubera turi mu mahanga ariko turashima Imana ubwo tugeze akanya n'isaha dushima Imana muranyihanganira harimo induru
yego none Aline muri make ninde yashitse muri icyo gihugu cy'abarabu hakiri igihe kingana gute mu Burundi wagiye ryari
mu Burundi navuyeyo muri 2019 aba maze imyaka 2 n'amezi 6
ego abantu barifuza kumenya byinshi cyane ku bigeme n'abakenyezi bari mu bihugu by'abarabu muri iki gihe nizere ko uza kutubwira uko bimwe byifashe aho muri ako karere uherereyemo muri rusange
ego
reka rero ngaruke kuri
ego Ego muri rusangi ino kabisa kuba turi ino n'ibintu byoroshye n'ibintu bigoye baraduhohotera ariko turashimira n'umubyeyi wacu mama era kuba yaratubaye hafi akaba ari kagenda adusahiriza rimwe kuri ibi na biriya adufasha aduserukira twosaba yuko umufata mu mugongo ku bufasha ariko araduhereza
ego urakoze cyane watubyiye muri make uko kuntu mushwa kwa mutahuye nk'abigeme abakenyezi b'abarundikaje muri ico gihugu mu bisanzwe umunsi wahariwe mwebwe ku isi mwavuganye gute mwabubonye gute mwarashoboye kwigina hamwe cyane mwarashoboye kuhimbaza
ya twavuga yuko twawuhimbaje bivanye nuko mama era yaraduhuje turashobora kuba twavugira ku radio natwe nk'abamama bari mu mahanga twarishimye twararyohewe ya byari ibintu biryoshye cyane ku rugero rwo hejuru kuko twarishimye cyane
navugiye ku radio yo mu gihugu cy'u Burundi cyane nashobora kuhimbaza gute neza na neza
ego twavugiye ku radio yo mu gihugu cy'u Burundi Isanganiro
ego nziza cyane ego none nkawe muri Arabie Saoudite none hagati yanyu nk'abarundi kazi murashobora guhura mukaganira imbona nkubone kuko kenshi turumva haba hari ibibazo byinshi bimwe hari abavuga yuko hagoye cyane gose n'abandi bakavuga yuko kumbure turaharonkera karusho ariko murashobora kuja hamwe rimwe na rimwe mugahura mukabonana mukaganira nk'abarundi kazi
ino ni dushinzwe bikunda ko duhura tuvugana ku matelefone nta ni kuvuga nta ntidushobora gutemberanira ntidushobora kuba twomenyana gusa tumenyana nk'iyo urose nomero y'umuntu mukaba mugashobora kuba mwovugana niho ushobora kumenya ati na kamere ubu tukaba dusaba bivanye no guhohoterwa dusaba n'imbabazi uko twaje no kuko twaje no na leta itabizi bivanye kubwo kwisumamwo ubuzima bwo mu Burundi butameze neza tunyura mu binwabi tukaba dusaba yuko bashobora kuba bodusahiriza natwe tugasubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro tukarondera mu gihugu cyacu cy'amavukiro
no kuvuga bamwe muri mwebwe barifuza yuko hogera igikorwa kugira ngo bashobore kubashyira hamwe babatahane niko ndabyumva
ego
mwaba mugana nk'abangahe mu kifite cyiyumvire cyangwa icyo cyifuza ugereranyije
turi benshi cyane turarenga nk'amajana 3
wavuze yuko mudashobora guhura akenshi biva kuki aho muri igihugu cy'abarabu Arabie Saoudite biva kuki biva ku mico yaho biva kuri uko kuntu mutemerewe n'abakoresha banyu muri rusange biva kuki kugira ngo ntimushobore kuja hamwe ngo umuntu ngo afate urugendo ahure na mugenzi we na bagenzi be
muri rusange bivanye n'uko abantu buruko bagwirabura bivanye n'uko batwanka kandi bakabona yuko menga ntitumeze nkabo niyo mpamvu novuga yuko ati ntibashobora kuba ko bwokwemera yuko mushobora kuba mwobura naho muba muriko muragenda nk'umubibararo ukabona uwo musangiye urukoba ntibirekuriwe yuko ushobora kuba wona muramutsa canke mubana n'inzu zegeranye ni ibintu bidakunda kandi bitanashoboka urumva urarengana nyene ukagenda uwundi nawe akagenda ubwo nyine ni itegeko ngira ngo ryoba ririhari ariko ubwabo bo nyine baraganira bagatemberanira
byogenda gute nko mu ibarabara canke ubwiye nko ku mangazini ugahura n'umurundi kazi umubonye mukavugana byomera gute byogenda gute
rimwe na rimwe ntibishobora gukunda kuko muhuye no nko mu ibarabara bashobora kukubwira mwari ko muvugana iki ugasanga baragututse cyangwa bakagukubita ibintu nk'ibyo
byoroshye na gato nibyoroshye na gato turaza kugaruka ko kuri icyo kibazo reka mpijambo na madame era Uwimana twumve icyo kivuze ko madame Uwimana iki kibazo cy'abakenyezi bari muri Arabie Saoudite kumbure ni ikibazo gihanze leta y'u Burundi gihanze n'andi mareta mu bindi bihugu kumbure no mu migwi mugenda muganira ku bibazo by'aba bakenyezi mubivuga ku iki mubibona gute muri iki gihe ko no mu minsi yahera twumvise yuko habaye abakenyezi bashika kwijana bafatiwe mu gihugu ca Kenya bagira bagende imbere yaho harabaye nabandi jana bafashwe mu gihugu cy'u Burundi bariko bifuza kuja mu bihugu by'Abarabu reka twumve iyo nkuru mbere kugira ngo twibutsanye uko ibibazo byifashe
igipolisi kimenyesha ko abakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 25 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'utunzi Bujumbura uwo mugabo igipolisi cyemeza ko yiyita umunyamakuru wa kimwe mu nyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendu z'abantu bashaka kujya mu bihugu byo mu gihugu cy'Abarabu mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe umunsi w'inyuma yaho inzego zirwa binjira n'abasohoka muri Kenya zaciye zeheza Burundi abakenyezi 1989 bari baroyehugurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramo canke bakanyuzwamwo muvugizo y'ipolisi yankurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafite uruhara muri uru rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi
igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi cy'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi cy'u Burundi ariko bero mu ntara ya Muyinga ku Rubibe u Burundi buhana na Tanzania carashikije abagore bashika kuri 89 b'abarundi kazi bafatiwe muri iki gihugu cya Kenya bari bamaze iminsi bafatiweyo bagenyezwa ko bari bajyanywe muri ruriya rudandazwa rw'abantu cyane cyane mu bihugu by'Abarabu abo rero bakaba barashyikirijwe u Burundi amatohoza yimbitse agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kungene bari barazironse hanyuma nabo bari barafashije muri bano bantu bamwe bari barumvira abandi bari bararonderwa kugira ngo baze bashyikirizwe nabo nyine ubutungane
muri iki gihugu polisi y'u Burundi yabona ko bakora urucuruzwa rw'abantu baharabika ishusho y'u Burundi
igipolisi bwa mbere ho kiri maso muri ariko cigeze mu mwaka wa 2016 gusambura amashyira hamwe yarenga 11 yakora runo rudandaza ariko murabona ko bano bantu badaheba icyo gituma igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kiri maso kugira ngo gituze burundu kino cyaha rudandaza rw'abantu rudandaza rw'abarundi cyancara abarundi kazi kuko ni icyaha kiko kiratesha urubwa igihugu cy'u Burundi nk'ubu twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri biriya bihugu by'Abarabu hari abarundi amajana n'amajana ubwo baryamyeho batabaza basaba ko busahanwa mu gihugu cy'u Burundi ariko ukuntu bagiye mu mpisi bagenda batanze amafaranga urumva yuko ibyo bintu biteza urubwa igihugu cy'u Burundi ko uma wumva mu bindi bihugu urumva nk'abafatiwe muri Kenya hari n'abandi bafatirwa mu bindi bihugu hari n'abo usanga bagandagaje kuzuza u Burundi muri ibyo bihugu n'izo nzu bigatera iteri igihugu cy'u Burundi
iki cyayi na prime mbere ubu kera twari shyira hamwe wellness a jewe ton frère rigwanye urudandazwa rw'abantu aracyemeza agasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga 1000 bamaze kujyanwa nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu mbere ubu kera ashimira leta ku twigorora iki rakora yabwije ujya Amerika ibintu bine by'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo bakabira kibwe
ishyiraho ya politike y'igihugu izo bigejejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'inzego kubajanwamo kugira ngo by'ukuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kujya gusaba akazi muri ibyo bihugu baze bagende bakingiwe gutyo bashyitse hariya mu biriya bihugu bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufite ibiganwa byoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu byafasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi ku wa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimiriza kwikemura hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda ubwa kane tusaba ko leta y'u Burundi yakwibishoboka byose ngo igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi kandi barundi kazi bagore mu bariya bihugu by'Abarabu
mu kurindira ko bigerwa ko umuvugizi w'igipolisi yagabisha abo wese yasuye uhara muri runo rucuruzwa igihagararo cyose afise kwigarura ataribonera ko
kuri bano bantu babikora cyane cyane abapolisi n'abakozi ba leta twabibasomyeje yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo mu kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona hari n'abavuga ngo ubushwi cy'impene bwo kumva kubabona amatohoza yindi azobandanya kandi nta n'umwe azogera umutwe ko azobangana ko uwo muntu iyo afite ukuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arako kandi azofatwa uko azobangana kose icyo azoba ari cyose ashikirizwe ubutungane ushaka yuko bino bintu bihagarara burundu
mu ntango z'iyi ndi umupolisi akorera ku mpaka w'u Burundi n'u Rwanda mu buraruko bw'igihugu yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aherekeje abakenya abakenyezi batatu bari baroye mu gihugu cy'Abarabu abarundi n'abarundi kazi bagurishwa nini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman Arabia Saudite Kuwait Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu n'abashyirahamwe yigenga byerekana ibihugu kandi nabyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afurika hamwe n'ibuseruko mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga ibiri gitanguje amasezerano n'izo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu barehe gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko ubu honetse wa ton frère rivuga ko akenyezi nabigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka y'u Burundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya uko kivuga cy'indege cya Bujumbura hari umukwabu ukomeye eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu eroje buri kaneza kuri iyo nkuru yadushikirije atwibutsa uko byifashe muri iki gihe ni mu ntumbero yo kugerageza kuraba ibibazo bitandukanye abakenyezi b'abarundi kazi bafite mu turere baherereyemo ku isi reka rero twumve madame Ella Uwimana icyo mwiyumvira kuri iki kibazo mbere yuko tubandanya tuganira na bagenzi bacu bari muri Mozambique
ego murakoze cyane madame Uwimana kuri iyo nkuru muduhaye no kuba n'umwe ndi kugicenga kugira ngo tugire icyo tubivuze ko nk'abakenyezi nuko aliene yabivuze wewe nkuko yabivuze nta mwanya bashobora kubonana nkuko yabivuze jewe narugiye narashoboye kugira amatohoza dushimira n'Imana yasubiye gutumba dushobora guhuza abakenyezi bo muri Arabia Saudite n'abandi bo mu bindi bihugu turasa nabo bari muri Oman n'abandi muri Zanzibar rero ikibazo cyihari nkuko yabivuze aba bantu bagenda nk'abagurano amaze kwinjira mu nzu ntabwo yongera gusubira gusohoka baramara n'imyaka ibiri atamuntu gusohoka bakora ibintu byo mu nzu bakora ibyo bababwiye bakora nyine akazi k'uburetwa ntiyemerewe kujyana na hamwe ntiyemerewe kuvugana n'abantu na bamwe hamwe nk'uko yabivuze barahohoterwa bagakubitwa kubera uburyo baba bagiyemo butaba buzwi abantu bagurisha bamaze kuba kwirongera amafaranga baba banyawe bo baca bagenda hanyuma aba bakenyezi bakaba ari bo meza kwirirwa bakiza gukunde na buhuru batagira uwo bicura no kuvuga ababene wacu ni ukuri bari mu gahinda tumaze kuvugana hari ibyo bita hariho sisiteme bakoresha kugira ngo bakire abakozi bava mu bihugu byo hanze nka za Philippines za Nigeria za Kenya na za Tanzania n'ibindi bihugu bo barabifite barafite amasezerano basinyiraniye bituma bahagararira abanyagihugu babo baba bagiye muri ibyo bihugu kuza kurondera ubuzima ariko abarundi kuko tutaragira ibyo biro ibiro bishobora gushyikirana ibyo bita office hariya icyo iyo office muri ibyo bihugu ntayo dufite bigatuma rero abantu b'iwacu bacugwa gufune na buhoro bagatagira uwo bavugira hariho n'abakora ntibahembwe urwaye ntuvuzwa wakuvuje ntibanakuvuze batavuga ngo kubera ugize n'ingorane ho ukagwara utaramara kontra kaba kakubanye urumva uhitamo gupfa no gukira harimo nabo tumaze jewe hariho uwo twashoboye guterera amafaranga kugira ngo tumusubize mu gihugu itariki 2022 z'ukwezi kwa kabiri twarashoboye gukorana n'abaserukira igihugu muri Arabia Saudite uwo mukenyezi turamufasha asohora gusubira mu rugo kandi niba dushishije ko bigiye gukomera hariho n'ibisi kugasanga benshi barapfuye kubera atabufasha ubwihuta bwo wabuhari nuko turiko turabikora dufatanyije n'abarundi kandi bose rero na leta yafashe umugambi wo kugira ngo igarukire ikibazo cy'abo bantu twarashoboye kubandanya rero ubu bariko baraje hamwe bigana nk'uko bivuga situbonanira ku matelefone yego niko kimeze baraza ku matelefone bakaganira ibibabakiye noneho bagafashanya gutorana umuti ahandi bari bashobora kubonana amaso mu yandi nariko ndavuga yuko muri ibyo bihugu rero by'Abarabu leta turashima umugambi yafashe wo kugira ngo ishyire ku murongo yarashyizeho komisiyo ntibaza ko ariko baragerageza kuyitunganya kugira ngo izofate mu mbere ikibazo cy'aba bantu uretse gusa nuko biboneka mbere iyo komisiyo yaracyerewe rero abazokumva iki kiganiro bazoraho kuko bashobora kuba bashyiramo akarimo kugira ngo babigire n'ingoga bagarukire abakenyezi bamaze kugenderwa nk'uko yavuze ati turasabye imbabazi twaciye mu kinywa wabi ariko baragomba basubire mu muco basubire mu gihugu hanyuma natwebwe kugira ngo dushobore kurora ukuntu twubaterera bashobora kugenda barondera ubuzima mu gihugu barimo kandi izo nguvu batwaye kuza gukorera abo bantu bo hanze zongere zigaruke zitere inkunga iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nabo rero barasaba benshi yuko mugarukirwa bagahabwa ijambo na telefone ariko ndabivuga nasaba yuko mwebwe abamenyeshamakuru kuko leta yari yaravuze uburyo yomenya ibibazo abantu bahura nabo tukaba dushima Imana yashoboye kuduhuza kugira ngo tubashyire ku murongo muzoduha ikiganiro rero twabarundiye benshi kugira ngo bose ashobore kutubwira uko babayeho n'ubuzima barimo kugira ngo na leta izomenye aho ijera kugira ngo ibagarukire. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka mpindukire gato nongere ngaruke kuri Aline ku bijyanye n'inyishu, kuko ni byiza ko tuvugana ibibazo ariko inyishu nayo nyine tukagerageza kuyirabaho yoziva. Aline, wavuze yuko abatari bacu muri mwebwe mwifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kumbure hariyo nabo bamwe bamwe duha tuvugana bakavuga ati jewe umuryango uriho unyakiriye neza cyane, urangaburira, uranyitaho, urankunda, simeze nk'abagenzi banje bari mu bibazo bikomakomeye. Hari iyindi nyishu none ubona Galine yokogwa kugira ngo bigende neza aho muri cyo gihugu urimo, kumbure akazi gashobore koroha, amategeko abarengere, ubona byoshoboka icokogwa n'igiki kumbure bishobotse kugira ngo umworoherwe aho muri kubatifuza gusubira mu Burundi?
Ego, murakoze cyane. Kubatifuza kuba busubira mu Burundi icyokogwa nuko bo dufasha bakadukorera amaho bakatuguruza nk'ama office y'abarundi kazi, kuko ino nta ama office tugira usibye yuko hari ambasade, nta ama office y'abarundi dufise y'abarundi kazi dufise. Yego, hariho bamwe bagenda bagahura bagasanga bari mu nzu nziza baba mufashe neza nta kibazo, hari n'abandi bakubitwa no kujya ntage agahura n'ibibazo bitandukanye akiyumvi ate sishati cyonsubiza mu gihugu cyacu cy'amavuko.
Iyo ofisi uvuze no kuvuga nk'ibiro bibakurikirana umunsi ku munsi bakurikirana ibibazo byanyu?
Nimba umuntu agize ikibazo, nimba ajya aho ndi ngize ikibazo bakankurikirana, nkaba baterefona tujye nahuye n'ikibazo iki bakaza bakantora bakansubiza ha muri kuri iyo ofisi bakandonderera akazi. Icyo ni cyo kintu dusaba ku bantu dushobora kuba twohohoterwa mu mirimo yacu ya minsi yose.
Ego, murakoze cyane rwose. Kandi nongere nshimire n'abafasoni turi kumwe ku murongo bihanganye cyane bari mu gihugu cya Mozambique, nabo nyine duhindukire twumve kumbure ibyo bahura nabyo ubuzima bwabo bwa minsi yose n'uburyo inyishu yotoregwa haba mu kibano. Ego,
ikindi kintu nacyo no vuga nshimira mama wacu Era, nukuri ndamushimiye byimazeyo kuba yaratubaye hafi akaturondera akatwegeranya tukaba turi hamwe tukaba dufise nka groupe dushobora kuba yovuga ati uyu ndamuzi yitwa naka, uyu ndamuzi yitwa naka, wenda hari igihe tworonka ubufasha buvuye kuri we. Dusaba n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyatwibarutse badutunganirize kugira ngo iki cyifuzo cyacu n'ukuri bakishyire mu ngiro, byoba byiza cyane kandi byodufasha.
Nk'uko twako turabivuga, urakoze nawe. Reka duhindukire muri Mozambique. Mozambique, Madame Eveline Nikuze, aho muri Mozambique nk'abarundi kazi murafise umugwi, kumbure mwo tubwire ngene mutunganije nk'abarundi kazi haba mu kibano cyangwa ku rwego rw'igihugu.
Ego, murakoze cyane. Hano mu gihugu cya Mozambique na cyane cyane hano mu gisagara cya Maputo tuve duherereyemo, twavuga tuti ibibazo duhura nabyo ntabwo ari byinshi. Igituma ibibazo tuvuga ngo ntabwo ari byinshi, twebwe twaragiriwe ubuntu cyane, diaspora iravuka, ishyirahamwe rya diaspora riravuka riraboneka, bishobora kuba hafi y'abarundi n'abarundi kazi, bica bituma kandi tugira n'Imana, turafite umukonsera ngaha. Nawe nyine turamushimira kuko baradukurikirana cyane kandi baba hafi yacu rwose. Mu nyuma rero kongera kugiriza iteka twebwe abarundi kazi ku mwihariko, tugira twumva umubyeyi mama Era batazira Madame General nukuri aratera akamo atera akamo abakenyezi bisi yose ibyo njwi ryiwe rishikira muri diaspora Burundi bari muri Mozambique ibyo njwi nyakubahwa perezida wacu wa diaspora Ndikumana Gabriel amaze kuryumva ntiyashimye kuryihererana iryo jwi na twebwe abakenyezi bari muri Maputo arabidushitsako turagerageza nabaye mu bantu ba mbere bahamagaye uwo mubyeyi nyakugira Imana madamu mama Ella turavugana mu minsi itari myinshi yarashoboye kutwumva arakreya groupe y'abakenyezi bari muri Mozambique nukuri nagomba je ndamushimire cyane kandi nshimira nyakubahwa umukuru umuprezida wa diaspora Burundi Mozambique kuba atiyumanganije kugira ngo ibyo jwi bya madamu mama era arinyegeze agashima kurishira habona kugira ngo natwe turyumve mu nyuma tumaze kubyumva mama era amaze gukira iyo groupe harageze igihe aravuga ati ubu rero abantu bose mu gihugu cyabo tugira tubaha amagrupe yabo nukuri nka Mozambique Imana aratugiriye neza muri Maputo twaritabye akamo kiwe iyo grupe irabaho natwe duca dutangura guhimiriza abarundikazi abakenyezi nkingi y'urugo turashoboye amaboko y'igihumbi turi hamwe twese turashoboye abakenyezi ba Maputo Mozambique barashoboye kwitaba ko kamo tuba turiko turegereza umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi yose kuva dushika muri iki gihugu cya Mozambique Maputo uwo munsi mukuru ku barundi kadutwebwe ntiwari byigera ubaho nta nubwo twari tuzi kuzobaho ariko umubyeyi wacu mama era amaze kutwegeranya byabaye ngombwa ko natwe twifuza kuzokwegerana nk'abarundi kabyi bene Burundi turi mu mahanga turi mu gihugu cya Mozambique
kumbure ya telefone ka madame Evelyne Nikuze karacitse murongo wa telefone uracitse ariko reka tubandanye duhindukire kwa madame Ella Rosette Mugisha ari nawe nyine mu gihugu cya Mozambique ariko kure cyane kure yaho madame Evelyne ari ahitwa Maputo twumva mu ntango yatugiye yuko ari urugendo rutari ruto cyane ari urugendo rw'amasaha urugendo rw'iminsi 3 ni iminsi myinshi cyane madame Mugisha kwicyo gihugu ari kinini cyane twumva yuko abari Maputo abakenyezi bari Maputo babarundi kazi kumbure mudashobora kubonana kenshi cyane byoroshe aho hoho mwebwe mwifashe gute nk'abakenyezi babarundi kazi muri ako karere muri mwuka Nampula
murakoze cyane gose abakenyezi bari ngaha Nampula muri makere bifashe neza cyane gose kuko abakenyezi bari ngaha Nampula tutarumva madamu Ella tutarumva ibyiza byiwe twari dusanzwe dufise udushyira hamwe duto duto twari dusanzwe dukorera hamwe twari dusanzwe turabana hagati yacu hari ugize ikibazo tukarabana hari ufise ingorane agahamagara uwundi ubwo rero aho uyu munsi mukuru wimirije twarashoboye gutegwa akamo n'abari Maputo baratubwira yuko hari umubyeyi wacu atwamiza kwigisho ariwe madamu Ella kuko twebwe ntabyo twari tuzi murumva ko turi kure cyane gose rero nabo turabashimira cyane gose kuba baraduteye akamo kugira ngo havuke irindi shami ariko ntitwateze kuko twari dusanzwe turi hamwe nije nari nsanzwe ndabarongoye bamaze kudutera kamo bakatubwira ko uwo munsi mukuru natwe twugira byaratunejereje cyane rwose twararyohewe cyane rwose kuko natwe hano na mpura ntitwari kwigera tugira uwo munsi mukuru w'abakenyezi
none arida ko twumva mwari musanzwe muri hamwe nk'abakenyezi bo ngahe na mpura nk'abarundikazi bimwe mu bikorwa mwari musanzwe mukora nk'ishyira hamwe cyangwa nk'abakenyezi bari hamwe n'ibihe byo kwiteza imbere byo kugerageza gushigikirana n'ibindi
mu bisanzwe ukuntu twebwe twahora dukora twarishyize hamwe twaragize akantu nk'ako twovuga nko kuza turakora utuntu tugakotesha utuntu byaba nk'ibiseke byaba muri make ibyerekeranye n'imanza ibijyana n'imanza twari twarishyize hamwe kuko twarabona yuko tutari hamwe usanga atakigenda ariko nubwo twari hamwe usanga bitugora usanga n'ubundi dukenera abadufata mu mugongo kuko utwo tuba turiko turakora twose tuba ari utwo gufatisha
ego uko gufata mu mugongo ahanini muba mukeneye ko bafata mu mugongo ni mu byerekeye uburyo cyangwa ni mu buhe buryo bafata mu mugongo ubuserukizi bw'u Burundi ngaho muri icyo gihugu bwo bukora iki cyangwa nabwo bwokora iki
ko mu byerekeranye gufasha gufata mu mugongo muri make turakeneye uburyo usanga ataburyo dufite
bwo gukora imirimo itandukanye
ngaha tuhari mu buryo butandukanye iyo tuvuze uburyo hari uburyo bw'ibikoresho hari uburyo bw'amafaranga rero mu ibyo byose twebwe turose kimwe muri ibyo nibaza yuko atangorane twobandanya tugakora turi hamwe kuko turi hamwe twese birashoboka kuko umutima wo gufashanya wowe turawufite
hari amashyirahamwe none yandi mushobora kwitura cyangwa mumaze kwitura kugira ngo abafashe
nta yandi mashyirahamwe turitura kuko n'ibyo navuze udushyirahamwe twari utuntu dutuma twebwe abakenyezi twobonana tukaramukanya hagize nk'ugize ikibazo akatelefona naka bakamushikako hagize nk'uwibaruka tukamushikako hagize muri twebwe nyine ugira ikibazo urumva nibyo ni muri iyo ntumbero nayo mu yandi mashyirahamwe ntayo turitura kiretse ko uyu mubyeyi madamu Ela ngira byose kuko n'umubyeyi wacu azobiraba azoshikana amajwi kure azokomanga imiryango ngira bizokunda kandi turizeye cyane rwose ko azobishobora kuba twaramumenye nawe akatumenya ndibaza yuko arakarusho ndazi ko azotuvugira byose ko bizokunda
ego kuri icyo nyine madame Ela w'imana watubwira imwe mu migambi mwifuza kuzoshika ko mu mashyirahamwe atandukanye mu migwi itandukanye y'abakenyezi hirya no hino bimwe mu bikorwa mwifuza kuzokora mu minsi iri imbere n'ibihe mu kugerageza kubafasha kwiteza imbere
urakoze cyane nk'uko madamu Ela abivuze mazina yanjye ni mugisha nk'uko twaramaze kumviriza baratubwiye abakenyezi twaraganiriye nabo turaganira no kuri nk'umubyeyi aganirira abana uturazi ibibazo byose bafise hari bafise nk'uko babivuze barakeneye uburyo bwo kugira ngo bakomeze kubaho muri ibyo bihugu barimo hanyuma hakaba nubundi buryo bwo kugira ngo dukore kuja hamwe twebwe cyo cyo turakora hanini nuko daboro no kubanza kubashira hamwe nuko yabivuze urumva ko bagize dushira hamwe dutandukanye byaragiye bibanda no kwisi yose ariko ugasanga kubera nya nyamwigenda ko atarimira impeshi ugasanga biragora ikintu cyo turakora ubwambere umugambi wa mbere proje yambye niyo kubashira hamwe bamenyane nkuko baraye bagize iminsi mikuru bagahura bakamubona na maso mu yandi ni intambwe nini nyikomeye cyane hamara rero ubwo tuzatwemva mturiya amabezwe bafise ibyo bakeneye byose hanyuma turavye rero ibyo ibyubwo buryo buzuba bukeneye tuzosaba umwe wese icyashobora guterera ibuye cyangwa itafari azoba afite turishyire hamwe kugira ngo tubone ikintu gikomeye nk'uko yabivuze jewe ntabwo nzovuga jenyine nabo nyine bazomfasha kuvuga kuko n'ubu turiko turavuga twese nibaza ko ibi biganiro bizogera ku bantu benshi cyane nibaza rero ko tuzoronka abandi bantu badutera inkunga haba ari mu gihugu haba ari abaserukizi b'ibihugu byacu by'Uburundi mu bihugu aho tuba n'ayandi mashyirahamwe yose jyewe ndibaza yuko ibibazo byinshi ingorane bafite twarazibonye hariho wumvise abandi bavuga ibintu by'ururimi abana badashobora kwiga ugasanga badashobora kuvugana ibyo byose biri mu nzu zoshyira imbere tuzoganira n'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu binyuranye noneho turaba amapriorite icyo bashaka guhera ko n'igiki kugira ngo kibe urufunguruzo rw'iyindi migambi yose bafite cyose rero tuzokorana turi kumwe tuzokora mu runani kuko niho ibintu binyaruka kandi bitatuvunye
ni byiza cyane ego murakoze cyane bafaso ni mwese tuko turaganira murishikiriza ibibazo byanyu imigambi yanyu ngaruke gato ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi muri uku kwezi kwa gatatu ku uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uri kurahimbazwa hirya no hino nsubire ngaruke kuri Aline mu bihugu by'Abarabu Aline kuri uwo munsi wewe usigura iki ubona ufise akamaro kuri wewe muri make kubona abakenyezi bafise umunsi wahariwe bo nyene
ego murakoze cyane kuri uwo munsi n'ukuri ni umunsi mwiza cyane natwe kuba tuvuga ati abakenyezi turahimbaje umunsi mukuru turi mu mahanga ni umunsi mwiza cyane twishimira abawusizeho kuko n'umunsi novuga sinovugira ingene nishimye naryohewe mbonye ingene twaryohewe twarawuhimbaje n'abandi naho twari kure na kure ariko twarawunezererewe cyane
ni byiza cyane
ego
hama namwe madame Evelyne nikuze muri Maputo uyu munsi uwinjira kwiki iyo hageze cyanke iyo ubaye ndumvise ko mbere mutahora muwuhimbaza ariko ubona ufise akahe kamaro neza na neza iyo uwumvise hageze
oya uyu munsi igituma waduhimbaye cyane nababwiye ko twebwe hano tutari bwigere tuwuhimbaza twara uhimbaje kandi bituma kuko twari twegeranye byatumye twunguka ubwenge kandi bituma tugira imigambi mbere turana yivuga dutera kamo abaturongoye ariwe madamu mama Ella we adushikira kure tuca dusanga turafise umugambi cyane cyane kuri aba bana bacu bari muri ibi bihugu by'amahanga ko dukeneye nk'amashuri kugira ngo abana bacu ntibashobore guta akaranga k'igihugu akaranga k'umurundi n'umurundi kazi dusanga kandi abana bacu barakeneye akara indangamuco ibitito ibisokozo ariko na cyane cyane tugakenera umuco w'Uburundi w'abene barundi ko utova mu bana bacu aricyo gituma twasabye ko mama era umubyeyi wacu yo tugerera kure bakaraba ukuntu budushigikira kugira ngo turonke amashuri ayo mashuri aze yigemo abana bacu kugira ngo akaranga ku Burundi nubwo boba bari mu mahanga kabagume ko murakoze
murakoze cyane era nawe mpindukire ndakubaze akamaro ubona uyu munsi ufise uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi uyumvira ku iki muri rusange nk'umukenyezi w'umurundikazi
Ah, murakoze cyane gose. Uyu munsi n'ukuri waje tukeneye, waje tushaka, waje tushashaye cyane gose. Kuko uyu munsi waratweretse ko tubaho, waratweretse ko natwe abakenyezi dushoboye kandi twari twaranizwe kuba abandi bakenyezi bahimbaza uyu munsi, ariko twegukamenga gitura abakenyezi kuko ucumenga kiriya gihe wamenga twara abagabo ntitwara abakenyezi. Rero kuri uyu munsi twararyohewe cyane gose, n'abashingantahe bacu baradufashije barabyishimira cyane gose ko natwe uwo munsi twarose ijambo, ariko tukongera tugashima umubyeyi wacu Ela Uwimana kuko kuba yarabyiyumviriye ntiyabyigumijemo, na wene ngira yararabye hirya no hino asanga abakenyezi bose uyu munsi mukuru ntibawuhimbaza. Rero nka jewe kuba byarashyitse nkumva ko hari umunsi mukuru natwe nkumva ko turimwe mu bazowubwira, n'ukuri ndabashimiye cyane gose. Nkongera ngashimira n'abari Maputo biyumviriye yuko natwe uwo munsi twowubwira. Ego, murakoze cyane.
Murakoze cyane gose. Ndashimiye cyane mwese rero mwafashe kano kanya ko kuganira natwe muri kino kiganiro muri isanga muri hirya no hino ku isi, muri cyane cyane mu karere ka Afrika, ngo mutubwire uko mubayeho, uko mwahimbaje umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi. Dusozera akajambo ka nyuma umwe muri mwebwe, reka mpere kuri Madame Ela Uwimana, dusozera ikiganiro akajambo ka nyuma.
Ego, murakoze cyane. Nagira nshimire abatumire abunamusi abakenyezi baje guserukira abandi bakaba babyifashemo neza, hama nkabashima ku mutima bitangana bakitabira ibikorwa bigashyira hamwe, kandi burya nta kintu kimunezera umuntu nk'iyokoze ikintu ugasanga umuntu yagishaka, niyo demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubira ko. Biratunezereye rero kuba uyu munsi mukuru w'abakenyezi wahariwe umukenyezi ku isi yose wabaye uburyo kuri benshi, na cyane cyane abavuga ko batari bawusanganywe batari bawuzi, ukaba ari akaryo kugira ngo umukenyezi yongere yikebuke, arabe yavuye, araba ahageze, afate n'intumbero iyo ariko araja. Rero nkaba ndabikumbuye ku cyane muri uru runani rero rw'abakenyezi twise Consortium International de la Femme Burundaise en sigle CIFD, tukaba tuzoshyika ku bintu bikomeye cyane kuko twamaze kuja hamwe twubake urunani rutavangura, urunani rukozi kugira ngo twifatanye na leta nkozi badutere intege, dushobore gufasha n'abakenyezi bo mu gihugu kuzoshyika ku ntambwe ikomeye kuko twese turi kumwe birashoboka. Nongeye gutera n'akamu abarongozi ba diaspora ku rwego rw'isi, umushingantahe Japhet Rujanti nawe nyene kuba yariyumviriye gushyiraho urunani rw'abakenyezi kugira ngo tugire icyo duterereye, hanyuma urabona ko n'Imana ibirimo, tukaba turi kugenda duhuza abakenyezi bo mu mahanga yose, bo ku isi yose, kandi bikaba ari ibintu byiza cyane. Nkaba nubwira abakenyezi rero nimugende n'ubundi muhuzane mukuru iyo bwaba n'abarya bose mubumvise akamaro k'ibi bintu, kuko imigambi ikomeye igiye guteza imbere abakenyezi, igateza imbere abana, igateza imbere n'abaneza bacu kugira ngo dushyire ku iterambere ridasubira inyuma, dufashije leta nkozi, leta mbyeyi iduhuza twese aho turi, na cyane cyane tutibagiye kwiteza imbere aho tuba, nk'uko mwavuze hari abakeneye amashuri, hari abakeneye amasantre y'imico, hari abakeneye kongererezwa uburyo ngo bagire utu bizinesi cyangwa utundi tuprojekishobora kubateza imbere mu bintu binyuranye. Burantunga abo muri South Africa ntibashoboye kuza, nabo nyine barafite imigambi yabo, muri Malawi barafite bariko baragomba kwigishanya abazi kubarira, abazi gufuma, abazi kujisha, bamaze kugikuza inama yuko bagiye kubijamo. Rero tukaba dufite imigambi myinshi, nawe mumenyeshamakuru tukagusaba yuko uzosuganiriza kenshi kugira ngo dufashe gushyikiriza ijwi ryacu n'ibibazo byacu ahashoboka hose. Imana ibahe umugisha mwese, Imana jamme iri kumwe natwe mu byo dukura murakoze
murakoze cyane reka mpinduke mpe nari ne ashobora gushika na akajambo kanyuma nawe nyene Aline tubisaba imana Arabie Saoudite
yego murakoze murakoze ku ijambo twagire dushimire ukuntu mwatwakiriye ukuntu mwatuganirije dushimire na mama wacu mama Ella agerageza kuduserukira ijwi ryacu rikagera hirya no hino turushirizeho Imana ibishirizeho kumurinda no kumuzigama no kumuha ubwenge mvajuru dushimire na mama Everine niwe atumye tugera aha tugeze ubu ntitwari kumenya umunsi w'abakenyezi cyangwa umunsi mukuru w'abakenyezi ngo ni uwahe ni ukuri yaradukoreye igikorwa kihambaye cyane abo bose nifuje kubashimira shimira namwe kuba mwabanye natwe mukatwihanganira uko byagenze kose ndabashimiye Imana ibambere umugisha
murakoze cyane madame tubisaba Imana reka tuje muri Mozambique Mozambique Ella Rosette Mugisha muri Nampula akajambo kanyu
murakoze cyane rwose mbanje gushimira Imana mushobora byose yo yashoboye kuduhuza ikanatwemerera nubwo ibyuma byagoranye si cyane rwose twashoboye kumvikana hama nkongera ngashimira uwashoboye ko duhura n'umubyeyi wacu Ella namwe nkongera kubashimira kudahengeshanya kwama mushaka kumenya abapfasoni aho tugeze ego n'ukuri ndashimye cyane kuba mwatwumvirije mwumvise yuko aho turi turakeneye ubufasha kandi ndizeye neza yuko nk'uko mwabyumvise muzobandanya kutuba hafi kandi n'umubyeyi wacu azobandanya kugerageza akwiragiza ibibazo byacu asaba nawe ubufasha ahashobora kugeza kugira ngo natwe dushobore kwitegenza dushobore kubaho twumva ko natwe tumerewe neza ego murakoze cyane Imana ibahezagire ibahe kuramba murakoze
ndabashimiye cyane ama namwe turangiza madame Evelyne Nikuze ngaho imaputo muri Mozambique
nuko turashimiye Imana data wa Kristo mu ijuru kuba yaduhaye uyu munsi mwiza wo kugira ngo tuvugane na mwebwe abamenyeshamakuru twongere dushobore kugira ikiganiro kijyanye n'umukenyezi w'umurundikazi turi mu mahanga nkongera nkashimira cyane perezida wacu ngaha muri Mozambique diaspora Burundi kuko ari we yashoboye kuduhuza na n'umubyeyi wacu madamu Uwimana Ella uyu munsi akaba twarashoboye guterwa iteka kugira ngo umurundikazi wese ari ngaha muri Mozambique tubashe kubonana no kwegerana n'ukuri turabibashimiye turabimushimiye twongera dushimira n'akamo twateye abo barundikazi bakenyezi bari ngaha muri Maputo bakitaba n'ukuri baritabye kandi twaranezerewe cyane 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 twongera dushimira leta yacu y'u Burundi leta nkozi dusaba ko bodushigikira bakaduterera bayifatanyije n'umubyeyi wacu mama Ella kuko niwe jisho ryacu kuko ikibazo cyose duca tumuhamagara tukakimutura twongera tumusabira imigisha ku Mana n'inkomezi kugira ngo ashishikare ntanduhe ntarambigwe ashishikare kutwumva ashishikare kudutega ugutwi ashishikare kutubonera imbere atudodorere aho tudashoboye gushika kugira ngo imigambi dufite imbono yacu tuze tuyishikeko kandi namwe bamenyesha makuru tubashimira cyane ko mwatwiyumviriye ko twebwe abakenyezi b'abarundikazi bari mu mahanga murakoze cyane
murakoze mwese ndabashimiye nkuko mubyumvise barabakenyezi b'abarundikazi baba mu mahanga bariko barahimbaza mu minsi yahera no muri minsi iri imbere umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi twari dufise umugambi wo kuganira n'abari muri Afurika y'Epfo n'abari muri Malawi ariko ntibyakunze n'umunsi twari turi kumwe n'abari muri Mozambique no muri Arabie Saoudite twari turi kumwe kandi n'umufasoni Ella Uwimana ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabifuriza umunsi mwiza mwese murakoze.